Murakarama.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe nange Etienne Karekezi n'icya kiganiro dusangire ijambo. Uyu munsi turibanda ku biganiro bihuza abarundi bibera mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Umuhuza w'ibiganiro wahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa yatangaje ko ibyo biganiro bihuza abarundi b'impande zinyuranye, ibitekerezo bya politiki binyuranye, bigomba kuzavamo amasezerano yatuma amahoro agaruka mu gihugu. Ubu icyumweru kirarangiye ibyo biganiro bitangiye. Umunyamakuru w'Amerika Arusha muri Tanzania Perry Claver niyo nkuru amaze icyumweru akurikira ibyo biganiro. Muri uyu mwanya niwe duhi ijambo mu kiganiro cyacu. Perry Claver, mikrofone yawe.
Murakoze guduha kanya hano yarusha muri Tanzania. Turanamukije n'abariko barumviriza radio ijwi rya Amerika bose. Ibice birenga 90% by'abitavye ivyo biganiro biriko bera yarusha bihuza abarundi n'abatumiwe bavuye i Bujumbura. Muri abo harimo abaserukira leta hamwe n'abaserukira umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD. Hari n'abaserukiye imigambwe itandukanye 32 yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Amenero n'urunani amizero y'abarundi haritaje kandi n'amashirahamwe yigenga umugwi w'abakenyezi ugwaruka hamwe na bamwe mu baserukira amashengero. Naho biruko hari abatarashika yarusha gushika n'ubu abo n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu. Ni nka Charles Renditije atwara urunani SNRD rutavuga rumwe na leta, Pio Ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka, Gervais Rusikiri yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, abaserukira umugambwe MSD n'abandi bahunze bari batumiwe. Nabaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza. Aba bose baziguye ko badashobora kwitaba ibyo biganiro kuko ku bwabo ngo byateguwe nabi. Naho biruko rero abanyepolitike batanguye ibyo biganiro bafise umwizero mwinshi ko azofundikwa ijambo rimwe rikaja mu masezerano. Abel Gashatsi atwara umugambwe IPRONA uva micagira ca mbere c'umukuru w'igihugu.
Ego twitavye ibyo biganiro no munsi kugira ngo tubandanirize aho twari tugeze, cyane cyane kuko se ubwa mbere twitaye ibiganiro hama cyane cyane cyo twiteze nuko twebwe n'abandi banyapolitike twoterera kugira ngo izingendo twama tugiriye Arusha muri ibi biganiro zirangire, maze turabe ingene twotera indi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2020. Rero twizeye ko kumbore twese abanyapolitike tuje tukaza dufise umutima wo kubaka, turizera neza ko tugira aho dushika kugira ngo uyu mwaka urangire abarundi baruhutse, maze duce umurongo utujana mu matora y'2020. Samasezerano tuje gushikako cyane cyane igikomeye no kuraba ibyo kumbure abantu batumvikanako, kuko hari ibiganiro ibibazo byashikirijwe n'umuhuza ndetse twese twumvikanye ko ibyo rero tuzibaza ko tuzovuga nako, kuko badasigaye nitona n'umugambwe w'ibiganiro ushyira imbere ibiganiro kandi biteguye kwama na ntaryo ushigikira bene ibi biganiro, kuko n'ivya kera n'amasezerano y'Arusha umugambwe badasigaye nitona uri mu babitanguje. Nejo gatwe byo mu mwaka dasa ni corona turize ko twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja, nta nkeka ko tutoheza ngo dushyire ico dushikako cyo dutuma tubandanya indi ntambwe cyane cyane itujana mu matora twimirije 2020.
Abari bavuga ko hari abatatumiwe ata inkurizo ifite iri mu bagumi
yende baza ko ababivuga turavye nkene abantu batumiwe n'ingene byahora bitumirwa twokwemeza neza ahubwo ko ibi biganiro tuje mu no munsi bagerageje gutumira cyane, kuko twarabonye hari imigambo itahoriza uno munsi ringaha, twabonye n'abandi ahubwo twosaba ko bose boza ufise ikibazo akagishikiririza ngaha ku meza mu ntumbero yo gutorera umuti utu tubazo turi mu gihugu. umwizero twebwe turawufise kuko twarabibonye kandi duteza kwizera kuko nitwahagurika mu Bujumbura tuzarusha tutagira umwizero kandi twibaza ko nabandi bagenzi bacu uwo mwizero bawugira cyane cyane tukabona ko urukiza rw'u Burundi ni kuganira kugira ngo cyane cyane amatora twimirije azoze aba amatora meza gusumba ya byose twabonye mu Burundi
nare wosengenda ku mana icegeye cyo twara mu ngambwe sa abanyafrodebu uwo mwizero rawufise ko hazovamwo urukiza kunyana ziri mu gihugu
ibiganiro nivyo twarabyitavye ubu njyana bwa kane twikurikirana ibiganiro bya mabigora uko harabakwega amaguru harabyemera batavyemera ariko twebwe mu mico yacu turabandanye mu mico yacu nta gisubira ibiganiro kuko imbera n'imperuka ufata inzira iyariye yose ugaruka ku biganiro haraca mu nzira zo kugwana bagasambura igihugu abantu bagapfa bakangazwa bagapfungwa bagatotezwa ubuzima bwa bugasinzikazwa ariko imbera n'imperuka sanga ibyo byose byarabaye abantu baruhi kuganira twebwe rero icyo twiteze nuko ubwa mbere hoho twizeye umuhuza twizeye umufasha w'umuhuza kuko bavuga bati harageze ko abarundi bapfundika ingingo kugira bave mu ngorane barimwo baronderera umuti ibibazo barimwo bonyene bubake igihugu cyabibarutse kibakingire no bagikingire ibyo twebwe rero biraduhumuriza kuko twabonye ko mu itangazo basohoye mu biro by'umuhuza bavuze byo by'umuhuza no mufasha cyo kipata cyo kimwe bavuze bati abarundi bategezwa gushika kucu ku kintu gishobora gufasha igihugu hama twarabonye yuko umukuru w'igihugu cya Tanzania n'umukuru w'igihugu cy'u Buganda babonanye bakavuga ibyo Burundi ibyo biraduhumuriza twebwe rero twiteze ibintu bitatu icyambere twiteze nuko leta yitabye kuko ititabye ibyo biganiro bizovamo kandi twe turatuvuga tuti iyo leta ntishaka amahoro y'abarundi icya kabiri twiteze ko umuhuza ashikiriza ibyo yakuye mu migwi inyuranye yumvirije gatatu mbere akanabaha n'inyandiko bakandika ibyo bituza akatubwira ati ibi barabyumvikanako icyambere twifuza nuko amasezerano yarusha ibwirizwa shingiro atari byo gusubira kuganira ngaha nibyo kubakirako tukabikomeza suwa kubita zo hinduka igihe ni cyagera ariko su ko amasezerano yarusha afite akamaro kane cyane ku Barundi atamuntu yohirahira uno munsi wenyine ngo arafite ingufu arafite igisirikare arafite igipolisi arafite urwaruka arafite amafaranga ngo agombe kubisambura nicyo azagomba gusambura igihugu cy'u Burundi icyaka twiteze amatora navuga yo mu mwaka wa 2020 n'ushaka niko yavuga twe tuvuga tuti reka tuzoje twicara hanyine turabe ko ibikenewe byose kugira ayo matora abe uko abarundi bose bayipfuza uko akarere kayipfuza ko ariko arategurwa turabe ko bwa bwicanyi mu Burundi bwahagaze bamwe batotezwa byahagaze bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatogubizira byahagaze bya bindi ko imigambi idakora amashyirahamwe yigenga adakora amaradiyo adakora byahagaze bya bindi ko itumva ry'igihugu ko rimeze nari ku buryo ubushomeri inzara ubukene biguma byongerekana byahagaze cya gihugu cyabivomo byahavuye mu nzira cya gisirikare cya gipolisi byaperereza biriko birasamburwa byahagaze ibyo byose tuzita guca twicara tubyumvikane tubirabe nibyo biyita garanton internet no kuvuga nkarujya rwego rw'umuhuza ntiruri ko ko byo gwateza gukora hariho umugwije cyo kuba ibyo kubahiriza ibyo gatya kazina mu nturi kura ko byateza gukora hariho umugwi ujejwe gutohoza kuri kuri kaza no gusubiza mu Burundi nturi kura ko byateza gukora nibindi ibyo tuzabigaruka ko tubivugane ko mugaranti ivyo bibeho
no ku Rwanda rw'amashyirahamwe yigenga Hamza Venaburi kukije umuvugizi w'urunani Piske Burundi ni nkuko avuga ko bobo baje gushiramwo nk'akunyu kugira ngo ibiganiro bigende neza
bwa mbere ni basanga societe civile cyambere cyoco uramara ko izi ni impari za politique twe tuje ngabarorerezi cyo ni cyambere no vuga icya kabiri nacyo tujengabo kumbure baje gutanga intererano kumpari mu banyepolitike kugira ngo tumaze kumva ibyumviro bibavuyemo mugatwe tukavuga tuti igihambaye nuko bose hamwe botahura yuko amahoro ariyo asumba byose hanyuma umumvikano ku Barundi bose bo bene igihugu aricyo kintu nyamukuru bose bahuriza ko hanyuma kandi bakarondera igihugu kirangwa ya demokrasi n'amahoro n'ubutungane nyakuri kuri bose.
Mwiteze kwaja kuva mu kimuri no byanyu
tuvuga tuti rero ni kintu kiza cyane kwa Barundi rero barengera gutinyana bese kwa tuna keje n'abashoboye kwita ubutumire bwose bose bareke kutinyana bayage bagire kiyago kizima kiteriteka igihugu cy'u Burundi nacyo gituma twebwe tuvuga tuti ikibuza yuko abarundi ibyo baza kuyaganga Arusha uko bame bari ngaha ko tubonana n'umugwishi bwabo bari mu gihugu batubiyagira mu gihugu ikana turabona bamwe bari hanze ubaske bari mu gihugu tubabona ngaha Arusha icyo buza yuko bose bahurira Burundi bakayaga ngabavandimwe ngabakunda igihugu cyabo ni giki nicyo kibazo tuza kubabaza nibashiki kitwishura turahita natwe tugira intererano tuba Yesu ndumva ko aza kuva amasezerano ko roba mbe mu kiya Burundi kumbure bashizeho inzego ziko zirakora mu gihugu cy'u Burundi kandi ndabangiye kubavugira ibyo batantumye nibaza yuko boyaga bagashira hamwe aya makumbure hova mu cegeranyo cegeranyo rero kiratandukanye n'amasezerano
Evariste Ngayimpenda ko mugambwe iprona utavuga rumwe na leta abona ko kubona hari abatitajeje ibiganiro aragahaze
ngirageje guteriza amaso kubatumiwe je nabonye umengo imigwi yose yaratumiwe ikibazo gisigaye ningene kumbure baje kuvyitaba abataje kuvyitaba nabo kumbure barafise imvo zabo ariko kubwanje niwo bagira ati ndafite imvo yo kutavyitaba yo vyitaba izo mvo afise akaza akazivugira habona akazisangira nabandi bakagira ico bashikirije bakagira ico bamuhanuye kumbure agasanga yari ihenze akigarura yasanga naho atihenze inzira muzanye yoba yibona mugabo jewe sishima cya cyumviro cyo kugira ngo ibintu bimeze uku ibintu bimeze gucyo rero sindavyitaba burya natwe na twavyitabye ngaha ntiyabuze icyo dushobora kuba twaniguye mbwa nico twa twaneguye dushima kugishikiririza ngaha rero kubwanje nivyo birashobora gushika uyu ucanguriya ari mu muguyu canguriya akavuga ati ntiyatumiwe yari gutumirwa na je ngaha ariketse nari nanditse bifatiye kuvyo twagumye dusaba kuva ibiganiro bigitangura kuvyerekeye ingene umugambwe wacu wosirukirwa nta nyishu turigira turonka mugabo ndikibuza yuko twibwe muri uwo mugu wacu twatumiwe duheza tukitaba
inyuma y'iminsi ibiri y'impari bavuye bashiraho imigwi itanu iborohereza kugira ngo abariho batangire ivyumviro vyabo umugwi wa mbere bashizeho urimo leta umugambo uri ku butegetsi n'umugambwe iprona hiyongera ko rero n'iyindi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano ya Arusha n'ihenduka ry'ibwirizwa shingiro umugugira kabiri bashizeho ugezwe n'imigambo itavuga rumwe na leta nka Frodebu amizero y'abarundi n'abandi bagwanya ihenduka ry'ibwirizwa shingiro n'urubanza rw'amashami yigenga nabwo gwiciyemo imigwi ibiri umugwi wa mbere urimo Oricom Parsem hame n'abakenyezi wundi nawo ukaba urimo Urunani Peace Burundi n'ugwaruka hame n'abandi begeranye mu vyumviro hame rero n'abaserukira amashengero umugwi wa nyuma nawo ari ugira gatanu ugizwe n'abahoze batwara Burundi Evariste Ngayimpenda aranegura ingene hatabaye uguhangana amasomo yandi hagati y'impande zitandukanye nk'uko umuhuza yari yavyifuje
ubu rero icyo twari twiteze nuko bamwe n'abandi bo bivugana amasomo yandi icyo bamwe bamwe bose bategekanya ku nyishu y'ibyo bibazo nyamukuru hanyuma rero kuguharira kukagira icyo kuvuyemo tugashika ku ijambo twoshikiriza amakungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo Burundi bwa busubire buronka amahoro n'umutekano
ibibazo nibihe mbiye gushira imbere muri
Uganda. Ibyo bibazo ni byinshi cyane, hari ibibazo bya politike, hari ibibazo by'ubutunzi, hari ibibazo by'amategeko mabi akwiye gusubirwamo. Urabona nk'ibya politike, urabona nk'imigambwe myinshi, imigambwe ishobora kuronka amajwi yose yacitse ubunywenywe. Turakeneye rero yuko imigambwe yose ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo. Turakeneye kandi ko abanye politike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe, agenga amashyirahamwe, agasubira akaba amategeko meza atuma demokarasi itera imbere. Turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka. Turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Uburundi zosubira bikagaruka bikabufasha. Turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi, tugatwagwa neza, tugatwagwa nkuko n'ahandi hose batwagwa, atamusunikano, atabanyuruzwa, atabapfungirwa ubusa, atabantu basahugwa utwabo kubusa, kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye. Mu gihugu hagati hari umutekano, imbonera kure zitazigira twinda yigira mu ibutura zidahagari kuzibonye, zidakubituzi bonye wese, zidapfunguzi bonye wese, zidategeka intwaro, zidategeka abapolisi, zidategeka abacemanza n'ibindi.
Ikibazo gikomeye kimaze gutera impari mu ndu ya mbere ni leta y'ubumwe. Rero senge ndakumana ku bwa Frodebu atyo leta y'ubumwe niyo yoshira mu ngiro ivyo bazokumvikana ko
leta mpata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa. Igikuru si zina, igikuru nuko twumvikana hokogwa mu ibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu Burundi, ihagarika gutoteza abantu, ihagarika gufungira abantu gusa, ihagarika kwangaza abantu twa twabivuze, dushike ku nzira ituma ayo matora amugwa tuyategura neza, akaduhumuriza twese n'akarere kakumva ko gahumurijwe, tugashika ku nzira aho Burundi budasubira guhari kuvoma, tugashika ku nzira aho itunga ry'igihugu riri munsi y'ubusa bisubira kwisununura tukavuga no kuri zero, tugashika kuri zero. Mu gihe mu karere hari abashika ku munani nko mu Rwanda atacyo badusumbije mu byerekeye iby'ubutunzi, bakaba ari mu munani cyenda natwe dushika ngaho onye. Igikuru rero nuko twese twumva ko tuva hasi, sinovuga ngo nakajimana yaduhaye akakaje ndikapfa ubusa, tukagakoresha iminsi tukayikoresha ikabamwo ijambo tuzoshikiriza abarundi n'amakungu bakavuga ati ba bantu bari hahantu bari bakoraniye barahejeje gukiza igihugu cyo
Rwanda. Rurimo leta rumenyesha ko amatora yamaze kuba ata muntu atagiye muri yo yoshegwa muri leta. Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL uri muri uwo mugwi.
Sino mbese no kwishura leta pata kibanza gute umunyagi uko atari yadutumye umunyagi leta pata kibanza yaramaze kugica ivuze ko yaratoya bamuserukira abicije matora ije ja tafata kibanza neje abivuga se byo je no kwishura ko nde nakubariye yuko jewe kubganje mu mgambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera yarusha canka hanze, dushaka kumva yuko abarundi bose nabajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona atacyo bikanga badakibaguzwa, natwe turi ngaha mu Burundi tukicara hamwe tukavugana kuko ibibazo ni byacu si by'abanyamahanga, kandi nta kintu na kimwe twebwe abantu bya dushaka twashobora. Abo nimba barahunze bahunga twebwe abarundi, rero twebwe abarundi nimba twifuza ku yuko bene bashe batatu bishobora kuko umutekano uri muri twebwe kandi tushobora mu bijanye n'abarundi tushobora. Rero twibaza yuko ibintu byagenda neza twiteza amahoro kuko ibiganiro nivyo kurabira hamwe ngene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro, hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose byoheza bikaja mu ngiro.
ikindi cyavuzwe cyane muri yindwi ni cerekeye imitaye mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe na leta y'u Burundi ikarungikirwa abatavuga rumwe nayo bakekwa ko ibyaha bitandukanye bamwe bifuza ko iyo mitaye yokugwaho hagatangwa ikigongo cy'ikivunga Joseph Karumba ku bw'umugambwe Florina ari muri abo
ntererano jewe notanga nuko icambere dukwiye gutahura yuko abarundi bagize ingorane kandi izo ngorane zidakwiye guhabwa umwanya wo kubandanya imyaka n'iyindi myaka n'iyindi myaka n'iyindi nimba rugucumura abarundi baracumuye kandi bacumuye sibake mugabo kugira ngo twubake nuko dukwiye tukugira tuti birahagije guhera uyu munsi hanyuma turashobora mbere no gushika ku ijambo jewe namye mvuga ke kuva kera yuko abarundi dukwiye gukora ikintu cyo guhariranira tukibagira ibyahise tukakira umwanya musha wo kubaka urukundo kubaka imbabazi abantu bakarondurwa bagashyira hamwe atagukumira umuntu ukumiye umuntu ubahaye witera ingorane kuko ntibihera ubuhaye wongeramwo ikintu wokijije ku munsi umwe ariko kadusangura sambuye nico gituma abantu uburundi burimo abantu batatu iyo mvuze ntabantu batatu numuhutu numutotsi numutwa none abo bantu batatu bazoba mu Burundi baryana kandi hariho nibindi bihugu bifise ubwoko bushika ku 120 130 140 ariko usanga bahuye naka nanaka nabavukana baratwenga bakaganira nta ucira uwundi rubanza rwo gupfa nico gituma narimvuze nti none duhuye natwe nasomye tuyoga hanyuma nkakubwira nti wambwawe cangwa urumuhimbi imviruhande igihano cyanje kocha ko kwicwa nuko nimba ibintu by'ibitebo bihari ni binanga abantu baratebura ariko kandi bukeye twaraye dukoraniye ikibi twatonganye uri inshuti ndi inshuti turavukana tugashira hamwe kugira rero ngo twubake uburundi busha twogoroke dutahure twese iyo tuvuga ko twacumuye twakoreraniye amabi kandi twigishanirije ibintu bitabaho byo kuvuga umuntu nabi ukamwanduza ukamutyoza ukamwanduza no mubandi kandi byose byaciye bizana impfu zitagira izina ariko dushitse rera uko tubitahura cewe ubwanje no vuga nti intererano noterera no guhariranira kugiriranira ikigongwe cy'uruvunga tukibagira ibyahise tukaja kubaka bishasha
ariko rero abandi soko babibona bemeza ku butungane bubwirizwa gukora akazi kabwo Sheikh Sadiki Kajandi yaserukiye umuryango w'abayisilamu mu Burundi
uno munsi turi ngaha yarusha abarundi batandukanye imigwi itandukanye imigambi itandukanye twebwe rero twaje nk'abamenyesha mana duserukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi komibu igikuru muri ibi twebwe tuje kuramisha amahoro kubera yuko mu madini misi yose twebwe twigisha amahoro twigisha urukundo twigisha ubumwe ikintu rero cyose gishigikiye amahoro nico dushigikiye ariko ikidashigikiye amahoro twebwe ntituri kumwe naco kuko Imana yaturemye ngo tubane yaturemye imigwi itandukanye amoko atandukanye amabara atandukanye washaka n'amadini atandukanye ariko ntiyaturemye ngo tuvavanure n'abandi cyangwa ngo ababintu babandi tuje rero twebwe kuramisha urukundo kuramisha ubumwe kuramisha amahoro nababwiye yuko ikintu cyose kiza gishyigikiye amahoro niho twebwe tuzoba turi ariko ikivangura abandi siyo tuzoba turi twebwe ijambo nyamukuru tuza gushikiriza icambere cyo turashigikiye ibiganiro kuko ibiganiro misi yose nkuko ijambo ry'Imana ibivuga rivuga riti ngo hari inama hagira Imana nibaje inama rero ndazi yuko nabo nyene bizoshoboka yuko bashika ku kintu cyiza cyubaka hanyuma igihugu cyacu ni igihugu cyiza ni impeso y'Abarundi mu gihe ari impeso y'Abarundi rero twashaka umurundi wese ashaka amahoro ntavanvanure niyo mpeso ariko rero tuvuga ngo ijambo ry'Imana ngo ugize ikosa ntirihana murazi uko Imana yaremye umuriro kubacumuzi yongerere mijuru kubagira neza nico gituma rero no ngaha ku isi umucumuzi wese azabanze acibura ubanza rumukwiye hanyuma rero ni hacigwa urubanza rumukwiye ata mwana n'ikinono ntankeka yuka amahoro azosasagara amahoro azorama
mwiteze kwaja kuva mu isi
ego turiteze kwaza kuva amahoro aza kuvamwa amahoro turiteze yuko aza kuvamwo ikintu ciza kuko uravye n'abarundi naho twatwi turiko turaganira canke twicaye twe turafungura urabona yuko abarundi bicaranye amoko atandukanye imigambo itandukanye amashyamwe atandukanye urabona ko bicaranye baganira batwenga bashira hamwe ntandyane zirimwo nta kwinubana kurimwo icyo cyonyene kiraduha umuco yuko abarundi bahava bahakura ijambo ryiza ryo kugira ngo batahuke mu gihugu cyabo
Umuhuza yiteze ko bazoshika ku nyishu itomoye kuko ari biganiro nyezina Umuhuza Benjamin Mukapa yahuza twara igihugu cha Tanzania hamwe n'igihugu cha Tanzania nyene bemeje ko bazokingira umutekano w'abantu bose bari muri ivyo biganiro bitekanjwe ko ivyo biganiro bizohera itari ku 8 zo ku kwezi kw'icumi na kabiri haratumiwe abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko ngo baze gushigikira amasezerano yitezwe gushikwa ko Nchote na mwese mwarimu duteze abiri aniho kino kigani udusangiri jambo chuno monsi kilangirije tulabashimi ya tubifuriza no monsi mngiza mkamwari kumwe na pse klavye nyonguru aliarusha muri Tanzania.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru umunyamakuru wa Amerika arusha muri Tanzania namwe abatwumvise mwese uyu munsi nongiye kubashimira kandi mbatumira kwitabira buri gihe ibiganiro byacu hano i Washington DC ku ijwi rya Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio ijwi rya Amerika
Dusangire ijambo
Dusangire ijambo
Dusangire ijambo
Ya wigirira ikizere Nukundi cyaba cyane icya bakugarahino Ndagukunda kurushya kubibona Kavyemera utabanje no kumbaza Ubakubwira yuko tutajyanye ko nkubeshya ko wamenze Ugacika intege nkabibona nkababara Nkoriki mvugane Uko ari wowe wenyine wantwaye umutima Kurinje na mahigwe masa kuba nkufite ntako biza bonuri mpano njena hawe ni mana ya wigirira ikizere nukundi byaba byana hirya bakugarahino ndagukunda kurusha ukubibona ya wigirira ikizere iyo mba mfite uko mbikwereka Ugushidikanya uguhangayika umenye ko uruwanje burundu nkuko nabi
azaba mari yankura yakwa imibiga temba sineze narimwe kukwibagirwa kuri nge na mahirwe masa kuba nkufite ntako bizaba